Yeni Radyo İzmir Amerika. İzmir Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaje mu kinundi no mu kinyarwanda. Mwiri uneza shuti mwese muduteza matwi muri kumwe na Fiden yo ngapo. Tokime nabandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cha Washington DC. Mbere yo kwirinda umugera wa corona. Mu Burundi inama nshinga mateka no kuvuga ishami ry'abadepite yarayi yemeje ihinyanyurwa ry'itegeko rigenga akazi imyaka yo kujya mu zabukuru yavuye kuri 60 ija kuri 65 ingingo itashimishije bose
kuri imyaka 65 abakiri bato bagifise nguvu ariko arondera akazi bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimushimishije ikora mu bikorwa byabo nta karusho karimo
uyo numwe mu barundi atishimye ingingo yikongereza iyo myaka y'abakozi yo kuja mu karuko kizabukuru ibiro by'umushikiriza manza mu Rwanda bisabira umumenyesha makuru Focus Ndayizera n'abandi 13 bagirizwa hamwe gupfunga ubuzima bwabo bwose Leta ya Afrika yepfo yemeye gutanga $600,650 y'amadolari agenewe gufasha sosiyete y'igihugu y'indege zitwara abantu South African Airways SAA mu mfunyapfunyo. Ibiharuro by'abanyeshuri bo muri kaminuza bandura umugera wa corona birabandanya kwiyongera muri iki gihe batanguye undi mwaka w'ishuri muri Amerika. Idonido y'amakuru avuga hirya no hino ku isi. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ikigega cy'ibifungurwa PAM yateye akamo abatunzi bo ku isi kabasaba gukora ibishobotse byose kugira ngo abanyagihugu miliyoni n'imiliyoni ntibicwe n'inzara. Frederic Nkundikiza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ikigega cy'ibifungurwa PAM yateye akamo abatunzi bo ku isi kabasaba gukora ibishobotse byose kugira ngo abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni ntibicwe n'inzara. David Beasley yabwiye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ku isi kwa kamu yateye mu mezi atanu aheze kagabisha ku kiza c'inzara gishobora gutikiza inganda kumviwe kandi kwa abanyagihugu bahanzwe n'ikigoyi barusinze yamara avuga ko ico kiza kitaratuzwa utagisubira inyuma avuga ko imfashanyo zo kugarukira abanyagihugu imiliyoni 270 bageramiwe inzara igikenewe. Beasley yagabishije ku kibazo cy'amapfa kigeramiye ibihugu birenga 36 kandi ko gishobora kwiyongera mu bihugu byari bisanzwe bihanzwe n'icyo kibazo. Yatanze akarorero k'igihugu cya Congo kigeramiwe n'ingwano hamwe n'umutekano muke byatumye abanyagihugu bashika miliyoni 15 n'igice babura ibifungurwa bihagije. PAM ivuga ko ikeneye imfashanyo y'amadolari miliyoni 4.9 byo kugaburira abanyagihugu imiliyoni 30 bashobora kwicwa n'inzara mu gihe PAM itobaronsa ibifungurwa.
Urakoze Frederic. Leta ya Afrika yepfo yemeye gutanga miliyoni 660,000 y'amadolari agenewe gufasha sosiyete y'igihugu y'indege zitwara abantu South African Airways SAA mu mfunyapfunyo. Iyo nkuru yatangajwe na Sivine Dongwana umwe mu bayobozi bakuru b'iyo sosiyete iri mu minwe ya leta uno munsi kuwa gatanu. Abo bajejwe amabanga y'ukuyobora iyo sosiyete mu kwezi kw'12 mu mwaka w'ezi nyuma y'imyaka igera kuri 10 itakaza amafaranga ariko bagerageza gutuma ibandanya ikora mu gihe kiza cy'umugera wa corona cyunyuye ibibazo yari isanganywe. Abayobozi b'isosiyete SAA bashikirije umugambi wo kuyitunganya gushasha mu kwezi kwa gatandatu. Yamara miliyaridi 10 y'amarand amafaranga akoreshwa muri ico gihugu akenewe kugira ibyo bishoboke ntaraboneka. Uwo muyobozi amenyesha ko mu ndwiza abayobozi b'iyo sosiyete bazomenyesha ibizoba byavuye mu biganiro na leta kuvyerekeye ayo mafaranga yemeye gutanga n'igihe azotangirwako. Mu gihugu ca Libya komanda Khalifa Haftar yatangaje ko atanze uburenganzira bwo gucukura no gushora ibitoro mu gihe cy'ukwezi kumwe. Frederic Nkundikiza araduha ibindi.
Iyo ngingo yo gusubira gushora ibitoro inyuma y'amezi 8 icyo gikorwa gihagaritswe ishobora gufasha impande zose zifite ikibazo cy'amafaranga mu iki gihe kandi ishobora no kugabanya intambamyi z'amasezerano hagati y'abanyapolitike. Yamara gushika ubu ntibiramenyekana niba abanyagihugu bashigikiye iyo ngingo. Imbere y'uko ingingo yo guhagarika gushora ibitoro ifatwa, igihugu cya Libya cimbura inkunguru z'ibitoro umuriyoni umwe n'ibihumbi 200 mu gihe mu iki gihe ihimburwa ingunguru 100,000 gusa. Ikindi kandi komanda Haftar yavuze ko yumvikanye na leta ya Tripoli ku vyerekeye ukuntu amafaranga azova mu bitoro azogabanganywa mu buryo bwiza.
Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. ibiharuro by'abanyeshuri bo muri kaminuza muri Amerika bandura umugera wa corona birabandanya kwiyongera muri kigiye batanguye undi mwaka w'ishuri. Tusubire dutega amatwi Frederic Nkundikije.
Mu bisigara bita bike byo muri Leta Zunze za Amerika za kaminuza ziri mu yanza birangwa mu ibitigiri binini by'abantu banduye umugera wa corona, ubwo bwandu bwinshi hanini buva ku minsi mikuru ikorerwa muri za kaminuza. Mu bisagara 20 byatohojwe ibitigiri by'abandura uyu mugera muri za kaminuza biruta inshuro zitatu ibitigiri by'abandura uyu mugera mu ntara izo kaminuza zirimo. Abatari bake barafite amakenga ku banyeshuri muri za kaminuza bashobora kuzura ibitaro mu iki gihe ibitaro byiteze ku bitigiri by'abagwayi kiza cya corona n'izindi ndwara zo mu bihe bikanye byimirije bishobora kwiyongera.
Ayo yaramwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hijyano hino ku isi muri aka kanya Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umugabo azwi nk'intwari ya film Hotel Rwanda yaragiranye ikiganiro n'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa muri Amerika ari muri kasho y'igipolisi Kigali. Paul Rusesabagina yasobanuriye uwo mumenyeshamakuru ko yagwishijwe mu mutego w'ubutabwa mu mvuto akibona mu Rwanda. Inkuru dusomegwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Temistocle Mutijima.
Bwana Paul Rusesabagina waburiwe irengero mu buryo bw'amayobera aho yari mu mujyi wa Dubai muri Emirazi yunze z'Abarabu mu kwezi gushize, nyuma kaza kugaragazwa ari imfungwa mu Rwanda. Avuga ko we mu rugendo yari azi ko ajyanywe mu Burundi aho yagombaga kuganira n'abakuru b'amadini. Bwana Rusesabagina wahoze ari umuyobozi wa hoteli wanashimiye ku bw'ubutwari yagize muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda. Avuga ko yashutswe n'abategetsi b'u Rwanda kugira ngo asubire mu gihugu mu kwezi gushize, babona uko bamukurikirana naho ibyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi, akinjira mu ndege we yibwira ko igiye mu Burundi. Paul Rusesabagina wabaye intandaro ya filimi ya Hotel Rwanda, ibyo yabibwiye ikinyamakuru The New York Times kuri uyu wa kabiri mu kiganiro cyari gikurikiwe n'abategetsi ba leta mu biro bikuru bya polisi mu mujyi wa Kigali aho amaze ibyumweru birenga bibiri afungiye. Bwana Rusesabagina w'imyaka 66 y'amavuko uzwi cyane mu banenga ubutegetsi wabaga mu buhungiro muri leta ya Texas muri Amerika yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho ari mu maboko y'inzego zishinzwe ubutasi z'u Rwanda yarahambiriye yapfutswa amaso kandi atashoboraga kumenya aho afungiye. Icyakora akavuga kuko birubu hari cyahindutse mu buryo afashwemo. Umunyamakuru wamubajije akandikiye inkuru yumvikanisha ko nubwo yavuze ko arimo gutanga ikiganiro ku bushake bwe yasaga n'uvuga ku bw'agahato. Mu kiganiro cyatangiye uburenganzira na leta y'u Rwanda, Bwana Rusesabagina yavuze uburyo yaburiye ku kibuga cy'indege muri Dubai nyuma y'iminsi mike akaza kwerekanwa i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda yambaye amapingu. Icyakora inkuru y'uburyo yabuzemo yakuruye ibibazo ndetse n'impungenge ku ruhande rumwe bitewe n'uku kuba rurangiranwa mu bya filimi. Rusesabagina wari umaze imyaka aba mu bihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko indege bwite yinjiyemo muri Dubai yatekerezaga ko yerekeje i Bujumbura mu Burundi aho yateganyaga gutanga ikiganiro mu nsengero ku butumire yari yahawe n'umupasitoro wo muri icyo gihugu. Icyakora nk'uko abivuga agisohoka mu ndege mu masaha y'urukerera rwo ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa munani, yisanze agoswe n'abasirikare b'u Rwanda hanyuma abona kumenya ko aho ari atari mu Burundi ahubwo ari mu Rwanda igihugu gituranye cyabwo aho yaherukaga mu myaka 16 ishize. Yavuze ko ibyo byamutunguye. Abajijwe uko yabyakiriye yagize ati, tekereza nawe uko wakumva umeze wisanze ahantu utarukwiye kuburi. Ibi bivugwa na Rusesabagina bije nyuma y'icyumweru gusa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yagiraga icyo avuga ku ifatwa rye, avuze ko yashutswe mu kugaruka mu Rwanda ashingiye ku byo yemeraga ndetse n'ibyo yashakaga gukora. Umuryango wa Rusesabagina ushimangira ko ku bwende bw'atashoboraga gusubira mu Rwanda. Abo bashinja leta ya Kagame kumushima utaba mu kuyi Dubai ndetse bagasaba kumenya byinshi ku bijyanye n'uko yoherejwe mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yari imaze nibura imyaka 10 igerageza gufata Bwana Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi yo mu 2004 aho uruhare rwe muri iyo filimi rwakinwe n'umukinnyi wa filimi w'umunyamerika Don Cheadle. Kuri benshi mu batuye isi, Bwana Rusesabagina ni intwari yemeye guhara ubuzima irokora ubwicanyi abarenga 1,200. Ibyo yanabiherewe igihembo n'uwari perezida wa Amerika George W. Bush mu 2005. Bihabanye n'ibyo ariko leta y'u Rwanda yivuga ko ari umugumutsi ushyigikiye imitwe y'irwanya yagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Kuwa mbere w'iki cyumweru urukiko rwo mu murwa mukuru Kigali rwamushinje ibyaha 13 birimo iterabwoba, ubufatanyacyaha mu gushimuta no kwica, kimwe no gushinga umutwe w'inyeshyamba. Kuri uyu wa kane yangiwe kurekurwa by'agateganyo, akatirwa gufungwa indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikorwa. Ni icyemezo yahise ajuririra. Abashyigikiye Rusesa bagina bavuga ko Bwana Kagame utihanganira na busa batavuga rumwe nawe mu gihugu, arimo kugerageza kwigizayo burumwe wese waba ugaragara nk'ushobora guhangana nawe mu bya politiki. Mu kiganiro Bwana Rusesa bagina yavuze ko ari umwere kuri ibyo byaha byose aregwa. Ikiganiro n'umunyamakuru wa The New York Times cyakorewe mu cyumba Bwana Rusesa bagina afungiyemo, ahantu bigaragara ko ari heza hasukuye, hari n'igitanda kiriho inzitiramubu. Bwana Rusesa bagina we yari yambaye ipantaro ya kaki, ikositimu, inkweto z'ingozi, kandi yari yambaye n'isaha ya zahabu. Nk'uko umunyamakuru wa The New York Times yabyanditse, mu bari bakurikiye ikiganiro kandi harimo abunganizi be babiri. Ubutegetsi buvuga ko ubwe yihitiyemo ku rutonde rwabo bwamuhaye, hakaba abakozi bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'abo muri polisi, bose bambaye gisiviri. Umuryango wa Rusesa bagina mu kiganiro n'abanyamakuru wavuze ko wamushakiye abandi bunganizi mu mategeko batarabo, bakaba barangiwe kumusura. Icyakora izo mpungenge z'umuryango warazihakana mu magambo yati, nihitiyemo abunganizi kandi nishimiye gukorana nabo, gusa umuryango wanjye ntabwo ubizi. Bwana Rusesa bagina avuga ko yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kandi ko abategetsi b'u Rwanda bamwoherereje abaganga. Agira ati, haza abantu benshi bakanganiriza, yewe banansukurira icyumba rimwe na rimwe, barangaburira, n'abantu beza cyane, kugeza ubu buri kimwe cyose kimeze neza. Umucyo wari wose ikiganiro cyatanga ku buryo abayeho, ibyo Bwana Rusesa bagina yavugaga rimwe byabaga birimo urujijo. Nk'urugero, ntiyashoboraga gusobanura ibyabaye mu minsi 3 yo hagati yo kuva mu mujyi wa Dubai no kwerekanwa ku Kigali. Yagiraga ati, yego, najyanwa ahantu, aho hantu simpazi, nari mboshye amaguru, amaboko, ndetse mfutse n'amaso, nta kintu nashoboraga kubona, sinza aho narindi. Abajijwe niba yarahaswe ibibazo, Bwana Rusesa bagina yasubije ati, si cyane. Umunyamakuru amusabye gusobanura neza, nawe ati, oya, sibyo, nta muntu wigeze ampata ibibazo, yego.
Turagushimiye, Temistocle.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ibiro by'umushikiriza manza mu Rwanda birasabira umumenyesha makuru Focus Ndayizera n'abandi 13 bagirizwa hamwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Ubutungane bw'u Rwanda kwirikirana ku byaha bifitanye isano n'iterabwoba bagirizwa ntacyo baravuga ku byifuzo by'ibiro by'umushikiriza manza. Eric Bagire Ubusa yari Nyanza mu manuko bw'u Rwanda akurikirana urubanza.
Icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo gufunga burundu umunyamakuru Bwana Focus Ndayizera n'abandi 13 bareganwa bwagitanze nyuma yo kwibutsa uko burumwe mu baregwa yireguye. Uhereye ku munyamakuru Bwana Kasiye Ntamuhanga uburanisha adahari, ubushinjacyaha bwavuze ko ari we muhuzabikorwa w'ibyaha byose itsinda riregwa, buramufata nk'umujyanama wakurikiraniraga hafi ibikorwa byose. Abashinjacyaha bumvikanisha amajwi bemeza ko ari aya Ntamuhanga avugana kuri telefone n'undi muntu, bakemeza ko uwari Jean Claude Nsengimana alias Tembo, bombi bumvikana mu mugambi wo guha nahana ibiturika no gutanga amafaranga ku bandi bantu yo kubafasha kubigeraho. Mu kwemeza ayo majwi nk'ikimegetso, ubushinjacyaha bwavuze ko ashimangirwa n'ibindi kandi ko yumvikanisha ukuri kubivugwamo mu kwiregura bwana Focus Ndayizera nabo bareganwa bavuga ko yumvikana ko ayo majwi asa nk'amacurano bwana Ndayizera avuga ko ayo majwi yumvikana mu witwa Ntamuhanga asa nkuri kuri telefone mu gihe uwitwa Tembo bavuganaga we ngo asa n'ugumvikanira muri studio abanyamategeko barimo Maître Paul Ntare wunganira Ndayizera bo bavuga ko na telefone yafatiwe hayo majwi yagombye kubigaragazwa ubushinjacyaha bwahakanye ibyo baregwa bavuga ko babajijwe kugahato bapfutswe ibitambaro mu maso buvuga ko bigambiriye gusebanya ko iyo bigenda bityo nibari buje kwandika amazina yabo ngo bakireho umukono w'umwimerere ku nyandiko z'imvugo zibazwa ryabo nyuma yo kunenga ibyavuzwe na burumwe mu barego ubushinjacyaha bwasabye urukiko kubahamya ibyaha byo gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho icyaha cy'ubugambanyi no gushishikariza abandi gukora iterabwoba no gucura umugambi wo gukoresha binyuranije n'amategeko ibintu biturika bwasabye ko boswa ari 14 nyuma bahanishwa igifungo cya Burundi ari nacyo kirusha ibindi uburemere mu mategeko y'u Rwanda uruhande rw'iregura ntacyo rwavuze ku bihano rwasabiwe gusa mu bihe bitandukanye bari gukora 13 babimburiwe na bwana Focus Ndayizera bakunze kuburana bahakana ibyaha bakavuga ko inzego z'umutekano zabahatiye kubyemera ku ngufu abanyamategeko baravuga ko mu birego by'ubushinjacyaha hagaragayemo impinduka zikomeye zisaba ko babanza kuganira nabo bunganira bakabona kugira icyo babisubizaho umucamanza nawe yavuze ko ibyo bavuga byumvikana bityo ko ari ngombwa ko bahabwa igihe bakitegura bakazagira icyo bavuga ku myiregurire n'ibyifuzo by'ubushinjacyaha bwana Cassien Ntamuhanga ufatwa nka kizigenza w'iritsinda inzego z'ubutabera zemeje ko mu mwaka w'2017 yatorotse ubutabera yari muri dosiye imwe n'iyo umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo mu 2015 ubutabera bw'u Rwanda bwakatiye Ntamuhanga gufunga imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko we nabo bari kumwe bagambiriye guhitana umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'abandi bategetsi bakuru muri guverinoma abaregwa muri urubanza baburanira mu Rwanda batangiye gutabwa muri yombi mu mwaka w'2018 tariki ya 14 n'iya 15 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka nibwo uruhande rw'iregura ruzagira icyo ruvuga ku byifuzo by'ubushinjacyaha bagira ubusajwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
urakoze Eric
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi inama nshinga mateka y'igihugu yaraye yemeje ko imyaka yo gukukuruka mu Burundi ku bakozi igiye kuba 65 ikava kuri 60 iyo nteguro y'itegeko yemezwe 100% bamwe mu bakozi barashimye iyo ngingo amara abandi bakabona ko abakuze bariko bikwegera ko n'inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru Desire Atunga Imana ari Kigali mu Rwanda
Integuro y'itegeko isubiramo igitabo kigenga akazi mu Burundi niyo yakoranije abashinga amateka Burundi kuri uno wa kane kugira bayige yari hasanzwe ikaba ari yo mwaka w'1993 Domina Banyankimbona umushikiranganje w'abakozi n'akazi yasiguriye abashinga amateka ko ivyahindutse ari vyinshi kuva ico gihe kimwe rero mu vyafashe umwanya utari muto w'abashinga amateka ni imyaka yo gukukuruka igiye kuba 65 aho yahora ari 60 abashinga amateka bahanahanye ivyumviro bamwe bakabona ko iyo myaka yategerezwa kuguma ari 60 kugira bakiri bato nabo bashobore kuronka akazi abageze mu zabukuru baruhuke ubu n'umushinga amateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu mugambwe senere mu ntara ya Ruyigi
muri no ngingo nyene ijana 64 turabona yuko ikiringo cuko abakozi bakukuruka yuko congerejwe itegeko riteganya yuko congerezwa nagira mbaze nyakuba umushikiranganji akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka 60 ubu bakaba bakukuruka ku myaka 35 kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bakukuruka ku myaka 60 byo hamahirwe y'abandi batagira akazi boronswa akazi
Impande yabo bipfuza ko iyo myaka yoguma kuri 60 umushinga mateka Sabine Ntakarutimana icegera ca mbere c'urongo y'inama mashinga mateka yabajije umushikiranganje ikigiye gukogwa ku bakozi ba leta bamaze kuronswa makete yo gukukuruka
nagira canja kungingo y'ijana na 64 yoyo no kubaza igihe iyi integuro y'ibyirizwa yoshikirwa ku mukono ubu mu mpera z'umwaka hakaba harimo nijanye na nivya retraite hakaba harimo abakozi abakoresha bamaze kwandikira ko mu mpera z'umwaka akazi kazoba gahagaze ku myaka 60 kuri article y'ijana na 64 nabonye ko ubunya ari myaka 65 ngize niwanse muri iki kibazo nk'ubu yoshigwa ku mukono nko mu kwezi kwa 11 ko tuzi rigifise urugendo mu kwezi kwa 12 wamaze kwandikirwa ko azotaha ku myaka 60 iryo kete bamwandikiye bazoca bari hagarika kugira bandanye agengwa n'iyi kode ku myaka 65
umushikiranganje w'abakozi n'akazi arahumuriza mwe nabo bakozi kwitegeko rigiye mu ngiro rica ritangura gukora
nimba ari yaramaze kwandikirwa ko azogenda mu muri retraite décembre 2020 mukabi itegeko iritegeko rikaja mu ngiro muri novembre 2020 cyayibandaniriza akazi gushika myaka 65 itekanijwe n'intuze n'ikode nuko bica bigenda ngene amategeko abisanya dans le temps et dans l'espace
iyo ngingo rero ntiyakiriwe kumwe n'abakozi ba leta hari ababona ko ari nziza abandi nabo bati igabanya amahirwe y'abakiri bato
ni imwe mu ngingo zimeze neza cyane mukuru w'igihugu yafashe turayikenguruka rwose abakunka abakozi ba leta nkunka twebwe twari ku myaka 60 n'ubu tugiye ku 65 n'ukuri aradoteye iteka ni byiza cyane
ku iyo myaka 65 abakiri bato bagifise nguvu ariko ararondera akazi bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimushimishije ikora mu bikorwa byabo nta karusho karimo nta nubwo nawakiriye neza cyane na gatoya
mu gihe rero inama nshinga amateka yatoye iryo tegeko ryo gukukuruka ku myaka 65 kandi yahora ari 60 mu gihugu cy'u Burundi hari abanyeshuri barangije kaminuza bipfuza akazi benshi bakamenyesha ko kubaho byabananiye
ubuzima bwa ducanze kabisa nawe nibyo ubona biragoye kugira turongo twiteze imbere bivanye n'uko atatuva kwishura ata kintu tuba dushoboye ubona tuba tuvuye kwishura ata mitare dufise usanga tuguma turayerera mu masite nyine nk'uko iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka baba bishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turayifashisha muri ubwo buzima nyine
je vraiment amaze imyaka ine ntegeje ariko burya kibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi kuzoronka akazi ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige ayo ugacyoza amashuri ugashyira kwicara muhira na kagahene wari kuragira nta kahari ego umu bushomeri buratubabaje cyane
mwamenya ko abazo kukuruka mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje igihe yarahirira amabanga yo kurongora Burundi ko bagiye kuzohora bahabwa umushahara wababo bo bahora baronka bakiri mu kazi kandi bakavuzwa ku buntu Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
turagushimiye Desire
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nyakwigendera Kizito Mihigo yaririmbye amahoro no kunywana yahawe agashimwe kitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent gatangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu ryo muri Amerika ryitwa Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wa mbere aronsa ko gashimwe atakiriho kuva kamaze gushingwa mu mwaka w'2012. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza aradushikiriza inkuru y'Idonida.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'2020 ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo nicyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Foundation, Thor Halvorsen, mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi rya Amerika. Thor Halvorsen aragira ati akoresheje umuziki n'ubugeni, Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi, avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame, ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri bwo yazize, ati Human Rights Foundation itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Tuze ni uwe uhagarariye.
Izina rya fondasiyo KMP twishimye cyane byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi ni rya fondasiyo ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye. Ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntago byarangirira ahangaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemuramaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneho gushima mbikwiye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari cya nyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose indi zaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarombo, amahoro n'urukundo mu bantu.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel wari umuhanzi, umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Silvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo cyahawe hawe abari bo bose baharanira amahoro.
Icyo nabivugaho cyambere nuko ni ibintu byo kwishimira kuko n'umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda nuko ibyuwibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nkuko mbivuze hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuyehe, kandi yarameze atya, ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Ikikomeye kiruta byose rero njye navuga nuko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose, urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubana nk'abanyarwanda.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri, Badi Ukaw ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38,000 abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Silo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro, wabihagarariye Etienne Karekezi na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.